Auzima gone.
Yashanda nyekujine ni kwa tinye na kwebaze. Ishinto mjino mwana. Atobani weti kusana ninyenda kutware. Drum na nyindi yes. Oh yes I love you.
Na kushaka. Kushaka.
Mwira ye.
Na kushaka.
Iwe karene wanje.
Onde hode ye.
Shizi yanje. Iwe kashura kanje.
Drip bro.
Shizi yanje.
On the hot day,
she's a young Jay. You can shoot a Jay.
Ni general namba moja Omunyankore kasha kuziwe wajaja Na bonga na waraska patan kaveja Kuna inejeza Ente na yeshera ama tetu kamo mojaja Original soja Nkona hive gano muninja Narisa na zama kujo wa mano mazma Kava jinja we connect in love Flowing om nava Survive and live in ja we believe Omuhangar ababa Omuguti chereza na we sit and solve Dear let's help Give and say
Shuzi Iwe karene wanje
On the hot day
Shuzi yanje Iwe kashura kanje
Drip bro
Shuzi yanje Iwe karene wanje
On the hot day
Shuzi yanje Iwe kashura kanje
Drip bro
Mwekundine Kamure chantware Anye kundire Antoine We fly to the sky This God is stronger Oh, I surrender Ah, love oh, oh. Oh, this love oh, oh. Love oh, oh, oh. This love oh, oh. Love oh, oh. Shuzi anje Iwe karene wanje
On the hot day Drip bro
Shuzi anje Iwe karene wanje
On the hot day
Shuzi anje Iwe kashura kanje
Drip bro
Yashanga nyitujire ni kwa tinye na kwebaze
Abasa na tubasanya
Atomani weti kusana ninyenda kutware
Webaro mutakanya
No iwe
Chibara Webaro mutakanya
Okutora otora Chibara Ishe mtumera no mwana Kareire wale Nshuti yanje Prosper sky
Nshuti
yanje Iwe kareire wanje
Kareire wale
Drip
bro
No you